Urumuntu utamenyera ibiganiro washobora kwiyumvira uti nta byabaye nta kintu na kimwe kibonekeje giye kurangene kera abantu barabibona ku inama yatanguye hari amajambo avugwa iminama igahera hari amajambo avugwa ariko je ko nayibonye suko nabonye yuko umuhuza yakoze igihugu gihapaye cyane kuko yarongiye kandi arumviriza impande zose arumviriza uruhande rwabo nuvuga yuko bari ku mugwi w'abaserukira ubutegetsi arumviriza uruhande rw'abari batavuga ubutegetsi harimo mbere n'ababo muri haribo cyane cyane abo muri senarede ibyo ariko biba byatumye umuhuza abona neza kandi ibibazo ariza kurongera inyishu kugira ngo mu minsi iri imbere ibiganiro bizoje gutunganywa neza
ikintu mubona bashitse ko nikihe ikintu umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania agiye gushikiriza abandi bategetsi mu nama ikubera i Kigali n'ibihe ku bwanyu
ico je novuga yuko yashitse ko nuko ubwa mbere hoho abantu baje naho bari bamwe bipfuza bati abandi baje nagira mbere ndaguhe agakuru gatoyi kumbe we kashobora gushimisha kandi akagashimisha n'abandi bashobora kuba barikora barumvira ikiganiro cyawe hari igihe nabona Dr Jean Minani bose bazi ko ariwe mukuru wa Senared ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu ari kumwe kandi na Nyamitwe Wili tuzi yuko ari mu biro by'umukuru w'igihugu bari kuravugana imbere y'ihoteli twari turimo je nkacha gatagira nti naho base kuvugana imbere y'umuhuza bari kuravugana naho boterana amajambo ntacu kuganira gutangurira ngaho mu ntambi izokurikira ntizontangaza hashitse aho bose bemera bati reka rero twicarane koko tuyage
ntibantunganya ikiyago hagati y'abategetsi kirahambaye kurusha amahoro abategetsi bo Barundi muri iki gihe igihe bari korayaga hariho ubwicanyi bwabaye mu Burundi hafi munsi yahora ari umushingamateka aserukira Burundi mu nama nshingamateka y'ihugu byo muri Afrika y'umuseruko iragandaguwe ibiganiro bihambaye se ibiganiro byotuma amahoro aboneka mu Burundi buno nyine
nokuri kubona hari Abarundi barandanya bapfa uri umurundi akurya ugucawe cy'u Burundi na cyane cyane uri ndongozi ntari ijambo wovuga ntari ijambo wovuga tarigezaho tugezaho kuko kwica abantu na cyane cyane kubona umupfaso ntazo afsa mosi jewe nzi neza twarakoranye ku radio ndaramukurikiranye muri byinshi ukabona yuko koko hari umupfaso ni yitonda ntawo ndakimwe tutagisigura ko bashobora kubwakoda bwiwe noneho kira noneho kirazira kwaka ubuzima bw'umuntu kumvo iyo yova hose kirazira aha rero ni koko kuzivuze nibyo abategetsi abarongozi babandi ubico twokora nuko koko twogira ingufu zose zikenewe tukazishira hamwe kugira ngo bwicanye ingufu zose subire mu gihugu
president ntibantunganya hariho umushana he Paul Nkunzimana professor Paul Nkunzimana yavuze ko mu gihe cyose ari amahanga abaha atanga amatike yo kuja muri ivyo biganiro ari amahanga atanga amafaranga yo kubaho abo bategetsi bose baje hariya ijambo ry'abarundi hagati yabo ridashobora kugira ico rishitse ko ahubwo abarundi bashobora kuhabwa nk'amabwirizwa y'ukuntu bo tunganya ivyabo aho kuvyitunganiza bonyene aho muhavuga ko ivyashikijwe no mushiga naye
ndasomera ivyumviro bishikirizwa n'umuntu wese kuko burya mu kirundi koko nama ndabivuga kandi nawe ndabisubire ukwatsa ijambo abakwishe uko ubuje kuvuga abakwishe burya kandi iyo uvuze icyumviro ubuterereye wemeye kandi ko n'icyumviro ushikirije abandi bashobora kugira icyo wakivuze ko mugabo je ndibaza yuko guhura gaha harabadufasha kugira ngo abantu bashobore kuhashika cyangwa kugira ngo bashobore no gutunganya ibyo biganiro atari cyo kiri kibi ikibi n'umutima wacu turwe barundi utugurutse
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
namwe murakoze cyane.